Gusa misho ganje ahariwe Mokuwera kwanje nikuruka hori Ebiri kumara mana muso muvyo nibinji Konka nimanya wabori nanye tunikuisha kurema
Thank you.